cambere izwashingiro ry'Uburundi dufise ryo mu 2018 ubwaryo ntigikwije kugira ngo umuntu ashobore kuraba amategeko yokurikizwa mu bijanye no gusubiriza Nkurunziza kuko dusanzwe dufise irindi bwirizwa ryabayeho mu 2005 ari naryo yisunzwe mu gushyiraho inzego z'igihugu zihari kuva mu 2015 bisigura yuko umuntu akaraba amategeko yokurikizwa ategezwa kuraba ibwirizwa rya 2005 ryashyizeho inzego zihari no munsi kuko ziheruka gutorwa ntizari bwashobore kujaho hama akaraba ni ibwirizwa rya 2018 kuko iryo bwirizwa naryo kuva ritowe kuva umukuru w'igihugu arishyize ko umukono baciye bavuga yuko rigiye mu ngiro icyo nicyo kibazo cya mbere gihari ngira dusanga mu Burundi no munsi dufise amabwirizwa shingiro abiri yose afise ingufu yose agikora ikindi kibazo kigira kabiri dufise gihambaye ni uko dusanga ibwirizwa shingiro ryaba iryo mu 2005 ryaba iryo mu 2018 nta na rimwe ryategekanije igikorwa iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari ubundi mukuru w'igihugu yari agiye kumusubira yamaze gutorwa ibyo rero nta ngorane n'ibiheza ngo bitere kuko iryo bwirizwa shingiro nyine cyane aho tukaza kuba cyakoreshwa ibwirizwa shingiro rishasha rya 2018 mu ngingo y'amajana 234 riraha uburenganzira sentare yohereza ibwirizwa shingiro yo gusoma ibyo bita mu gifaransa interpretation igaha insiguro ibwirizwa shingiro mu gihe hari ingingo zidatomoye mu gihe hari ibintu bitategekanijwe iyo sentare yohereza ibwirizwa shingiro niyo iheza ikavuga umuti ubereye muri icyo gihe twibaza yuko ababa batwara mu bya politiki aribo baheza bakavugana iki kibereye gukorwa mugabo ku muntu atwara igihugu neza ubundi mwe n'ibyo bikorwa hatanguye kuja inama n'abanyepolitiki bose kugira ngo ntibijye gutera induru tugarutse ku kijyanye rero n'ibyo amategeko avuga mu gihe umukuru w'igihugu yitabye Imana n'ingene bamusubiriza turafise ingingo y'ijana 21 yo mu ibwirizwa shingiro rya 2018 isanzwe ivuga inzego ziheza zikagira ibyo zikoze mugabo ikibazo tuca tubwira izo nzego zivugwa muri iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro rya 2018 ni inzego zitaraja mu ngiro zitaratangura amabanga yazo ni inzego zizotangura amabanga mu mezi agiye kuza na ijya tukiri mu matora kuko murazi yuko ariho n'amatora y'abakenguza amateka atarashobora kuba bisigura yuko ari kubera iyo mvo yuko tutararonka inzego zategekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya 2018 tuca twikora ubwa mbere ku ngingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 yemereza yuko ku bijanye n'amategeko yoba agenga inzego zato muri 2015 abandanya kurikizwa mu gihe byaba bikenewe yuko izo nzego zibandanya zikora
iyo ngingo uvuze icyo ushatse kuvuga nuko yaba iha uburenganzira perezida w'inteko ishinga amategeko ariwe Pascal Nyabenda kuba yabafashe uwo mwanya w'umukuru w'igihugu by'agateganyo ariko nanone ibyo bikazaba ari uko bimaze kwemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga
iyo ngingo y'amajana 288 nibyo ivuga ariko ikiturungika ku ngingo y'ijana 21 yo mu ibwirizwa shingiro rya 2005 ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ni kuvuga muri iki gihe cya Pascal Nyabenda ariko hatangura kubaho ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bisanzwe bihari uno munsi byifatikanije na leta biraheza bitandikira na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze ko umukuru w'igihugu atakiriho hama yongere ishigena umukuru w'inama nshingamateka kugira asubire umukuru w'igihugu yitabye Imana. Kuri icyo rero cyatomo ibarahenze bakavuga yuko umukuru w'igihugu mushasha asubiri wapfuye asategura amatora mugabo jebaho mpagaze mvuga ni amatora yari yamaze kuba nivyumvikana ko ari amatora yoshaja gutunganya y'uwundi mukuru w'igihugu mu gihe uwundi mukuru w'igihugu yari yatoje. Nkibaza ni se ntari yubahiriza ibwirizwa shingiro igombye kuvuga neza iby'amategeko avuga igaca mu nzira y'amategeko vyoba vyiza ari uko umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda aciye atwara muri iki kiringo cya gisigaye kugira ngo ikiringo Petero Nkurunziza yatorewe kirangire maze umuperezida mushasha azoheze ace yimikwa kugeranyirizo ryari ryategekanijwe. Icyo nagomba gusigura kindi gihambaye hari abantu nabonye bariko baribaza ku mbuga mukanabumenya ibibaza biyumvira yuko bidakenewe yuko hojaho umuperezida w'imfata kibanza aranyuze ikiringo cya gisigaye ngo kuko imvuzi yaba agiye gukora ngo ni gutegura amatora y'umusubira kandi uwo nawe yaratowe. Icyo ni kimwe mu byo ateza gukora ubundi umukuru w'igihugu ibyo akora sivyo vyo gutegura amatora yo gusubiriza uwo yapfuye arabandanya akora yandi mabanga yose umukuru w'igihugu yatezwa gukora. Ikintu ico ngena atarekuriwe ni guhindura guverinoma. Ubundi nk'amanama Uburundi butegerezwa guserukirwamwo ingingo zose zatezwa gufatwa n'umukuru w'igihugu ibyo byose umukuru w'igihugu arabibandanya. Nibaza yo yuko batogira ivyo kwihuta canke ngo basuba amategeko kuko ariko ubundi nta kintu kibuza yuko umukuru w'igihugu nako ukwezi kumwe nayo bamezi abiri yo haja kugira ngo atunganye imirimo yose iba yerekeye umukuru w'igihugu mu kurindira yuko watowe ikiringo ciwe gitangura kandi ibyo nivyo vyotuma atajamwo n'ubujagari mu bijanye n'ivy'ibiringo ariko kandi ivyo vyose kubera sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro ifisemo uruhara runiniya nico cuko bogira bati twisunze turazi amategeko asigura n'ubwirizwa shingiro tubonye umukuru w'igihugu yatowe yosharahira nazo nyene vyo boshobora kubirongera isiguro umugabo waba asanzwe bakwegeyeko.
Kuri icyo ngicyo nyine wari uvuze ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzaterana hanyuma rwisunga amategeko rufate imyanzuro ibereye ariko ishingiye ku mategeko. Nanone wari uvuze ko hari abandi bantu bifuza ko umukuru w'igihugu watowe yahita arahizwa hanyuma akaba yategeka igihugu. Hari icyo byaba byishe mu mategeko arahijwe mbere yuko ikiringo cya perezida witabye Imana cyari kitararangira neza.
Ugiye kubiraba nk'ikiringo cyari gisigaye kugira ngo Petero Nkurunziza arangize amabanga yiwe tubona icyo kiringo cyo herahezwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bisanzwe byanditse mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na rimwe hanyuma uwo mukuru w'igihugu nawe mushasha akazosha yinjira mu kiringo ciwe mu gihe izindi nzego batorewe urimo zizo bazatanguye gukora vyotuma binasa neza mu gihe yorahira hariho umundi mukuru w'igihugu babisikanya murazi yuko naho bitanditswe mu mategeko naho bavuga yuko umukuru w'igihugu mwibwirizwa shingiro rishasha arahira imbere ya sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe mu 2005 iryo bwirizwa ryavuga yuko arahira imbere ya sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro be n'imbere y'inama nshingamateka na nkengu z'amateka zikoranye muri kino gihe nta kibuza yuko ashobora kurahira imbere ya sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro mugabo ko ndavuga nti kuko ibintu bisanzwe bikogwa biraba vyiza iyo umukuru w'igihugu abisikanije n'ubundi hariho umuhereza intahe mu kirundi ko tubivuga mu gihe bavuga bati ninje mu mabanga ubu nyene bizokorana no kumenya uwo muhazi bita mu gifaransa remise reprise tukibaza yuko ikindi naco afise inzego batorewe rimwe haba ugwego rw'abashinga amateka n'ubw'abahanuzi b'amakomine nibyo ikiringo cy'umukuru w'igihugu we cyarongerejwe n'imyaka indwi mu gihe abumvanje mvuze ari imyaka itanu ariko uko batorewe rimwe ziba byiza batanguriye imirimo rimwe narya tuzi yuko hariho n'andi matora asigaye azokorwa mu kwezi kw'indwi ibyo byose byotuma ibyo gushyiraho inzego nshyashya no kubisikanya n'izahura bitegurwa neza mu gihe bagiyeho umuperezida w'imfata kibanza abarabandanya iki kiringo cyari gisigaye cya Petero Nkurunziza.
Maitre Janvier Bigirimana, umuhanga mu by'amategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo uduhe ibisobanuro ku byo itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga mu bijyanye no gusimbura umukuru w'igihugu utakiriho witabye Imana. Ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye nanjye.